Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Ni umunsi mukuru wa Noel. Mugere rero umunsi mwiza wa Noel. Noel nziza mwese mu miryango yanyu n'abanyu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
Amatariki siyo dushyiraho amaso n'umunsi siwo dushyiraho amaso. Ahubwo icyo dushyiraho amaso tuba twibuka yuko umucunguzi wacu Yesu Kristo yigeze nawe umunsi umwe kuvuka nk'umubebi hano kuri iyi si.
Uyo ni Madame Jory Murenzi ayoboye ishengero Life Givers Ministries mu gisagara cya Kigali mu Rwanda avuga ko kugene bumva umunsi mukuru wa Noel. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Tanguye ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fidele, mwaramutse namwe muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ndabifuriza n'umunsi mukuru wa Noel. Papa Francis yarahimbaje jo ku munsi wa kane misa ya Noel yifatanije n'abakatolika barenga umuriyaridi bo ku isi nzima, aho barenga bo ku isi nzima murambabarira ku kibanza cha Saint Pierre I Roma. Mu ijambo giwe Papa Francis yari yamirije ico yise akaboregwe abantu barimwo batewe no gukwegwa n'ivyisi, umunezero hamwe n'ubutunzi. Papa Francis muri iryo jambo giwe ntiyasize inyuma amajambo akunze gukoresha ikigongwe yo kugira umutima w'urukundo, ukwifatanya n'abandi mu bibazo barimwo hamwe n'ubutungane kuri bose. Kuri wa gatanu niho abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bitezwe ku kibanza cha Saint Pierre kiri Roma, aho bumviriza ijambo abungere ba Ekleziya Katolika bamenyereye gushikiriza kuri Noweli ryiswe Urbi Orbi, aho Papa Francis ahava asabira imihezagiro igisagara cha Roma hamwe n'isi yose. Tukivuga ku vyihimbaza rya Noweli, leta ya Somalia imenyesha ko abifuza guhimbaza iminsi mikuru ya Noweli n'umwaka mushasha bayifitiye uburenganzira. Ivyo vyashikirijwe na ministre wa Somalia ajejwe ivy'amadini Abdikadire Sheikh Ali Ibrahim mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kane. Amenyesha ko umuyobozi wo mu bushikiranganji bwiwe yaheruka gutangaza ko ataguhimbaza iyo minsi mikuru kuzoba, kuko abazobereye mu vy'amadini muri ico gihugu bari bamugabishije ko ashobora kuba ibitero vy'umuhari Al-Shabaab. Amenyesha kandi ko mu gihe leta ifise ububasha bwo guhagarika ihimbaza ry'iminsi mikuru ku mvo z'umutekano, atakibuza ko abakristo bari muri Somalia bafise uburenganzira bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Noel. Abo bakristo bagizwe n'inteko z'ubumwe bwa Afrika ziri muri ico gihugu, abaserukira ibihugu vyabo, abadiplomate n'abakozi bo mu ambasade. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze, umuhari Al-Shabaab warateye abasirikare b'umwe bwa Afrika I Mogadisho wica abarenga 10. Al-Shabaab muri ico gitero yavuze ko cyakozwe kuko abo basirikare bariko bahimbaza Noeli mu nkambi barimwo. Ku munsi wa gatatu, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasohoye itangazo aho yifatanije n'abakristo bariko barahamwa mu bice bitandukanye by'isi batidegembya mu guhimbaza Noeli, umwe mu minsi yubahirizwa cyane n'abakristo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abakristo bari mu guhimbaza Noeli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango iharugwa mu majana iri mu mareta yo mu bumanuko no mu burengero iri mu kangaratete, aho iyo miryango igiye kumara ibihe by'ihimbazwa rya Noeli mu mahema. Aho ni nyuma yaho batakarije amazu yabo bitewe n'igihuhusi kivanze n'imvura cibasiye ivyo bice kuva ku munsi wa gatatu. Ico gihuhusi kivanze n'imvura kimaze guhitana abantu 10, ku buryo guverineri wa leta ya Mississippi Phil Bryant yatangaje ko ibice byo muri iyo leta byasinzikaye biri mu bihe bidasanzwe. Ibihuhusi birenga 10 byarasinzikaje kandi leta ya Michigan iri mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisambura amazu atari make n'ibikorwa by'ubucuruzi. Tuje muri Afrika muri Central Africa na ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko ingingo yafashwe na leta ya Republika Central Africa yo kwigiza inyuma amatora iminsi itatu itazosubiza inyuma ico gihugu gisanzwe kiri mu ruhagarara. Stefano Dujarric avugira ONU yamenyesheje ejo ku munsi wa kane ko hihe kwihweje ukuntu ibijanye n'umutekano byifashe muri Central Africa ari ngombwa ko amatora aba mu bihe byiza. Yamenyesheje kandi ko inteko zawo ni ziri ko zicungera amahoro n'umutekano muri Central Africa zizofasha abategetsi gukwiragiza udusanduku tw'amatora mu bibanza byo gutoreramo. Izo nteko zizofasha igisirikare cya leta gucungera umutekano. Amatora y'umukuru w'igihugu naye abashinga amateka yaratekanijwe kuba kuri wa munguza yaciye yungururizwa kwa gatatu itariki 30 z'uko kwezi kwa 12 inyuma yaho abategetsi ba leta ya Central Africa bamenyeshereje ko bakeneye yindi minsi kugira bategura amatora neza. Mu Bubiligi naho Bubiligi buherutse guhagarika umuntu agira 9 yikekwa kugira uruhara mu bitero by'i Paris byo kuwa 13 ukwezi guheze kuyu mwaka. Ibyo byamenyesheje byo ku munsi wa kane n'abategetsi b'Ubiligi. Uwo mugabo azwi ku izina rya Abdullah umwene gihugu w'Ubiligi afise imyaka 30 yafashwe ku munsi wa kabiri ari i Bruxelles mu Bubiligi.
Urakoze ya Loïs kumakuru hejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato. Radio Sud America i Washington DC umanya makuru yo mu karere. Mu gihe isi yose ihimbaza uno munsi kwa gatanu umunsi mukuru wa Noel, hirya no hino mu Rwanda harabanyagihugu babwijwe ya America ko uyu munsi utazogenda neza. Ahanini bafatira ku bukene n'indwara bibageramiye. Eric bagira ubusa aragaruka ku myiteguro y'umunsi mukuru wa Noel mu Rwanda.
Yose yizihiza yibuka ku mwana w'Imana Yesu cyangwa Yesu Kristo aba yavutse kuba hagaze muri uwo murongo w'imyemerere. N'umunsi kandi kuri abo baba bashobora kugira icyo bakora kabone nubwo cyaba kidahambaye ariko bumva ko ari umwihariko wawo.
Noheli yari n'umuntu uri ku kazi akambwira ati umunsi wanjye nkavuga nti umunsi we nari ngifite imbaraga inkenga urwagwa ubwo nkaba mfite isekurume y'ihene nkayicinya hariya nkaba mfite n'inzoga nabo kandi yaramfashaga.
Uwo ni umusaza Agustin Kavaruganda wo mu murenge wa Mageragera akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali atubwira uko yizihizaga Noheli n'umuhungu we Noheli wavutse kuri uwo munsi. Kuri bamwe mu Rwanda uyu munsi uzabasanga mu maganya y'inzara batewe hanini n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'uburwayi. Indwara ya malaria ubiravuza ubuhuha hirya no hino mu gihugu kandi ubutegetsi bwizeza ko bugiye kuyirandura.
Urabona umuntu yabagafite amafaranga ukavuga uti wenda nanjye uyu munsi ndatembera nje gusura kanaka nkeye meze neza cyangwa se wabonye ubushobozi bwo kugura indi myenda mishyashya ukagenda ukeye ariko ubu ngubu nge mbona ko nta kintu rwose umuntu azaba afite gishyashya keretse ubuzima cyo kuza. Urwayi bwa malaria nabwo bwazahaje abantu ni ukuvuga ngo buri rugo nta rugo wasanga rutararwajije umuntu.
Kumva agaciro abakristo bo mu Rwanda baha umunsi mukuru wa Noheli bisaba gusubiza amaso inyuma. Aduha isura y'umunsi mukuru wa Noheli muri rusange kuri we n'abaturanyi be mu gihe cyo hambere. Umusaza Kavaruganda uri mu kigero cy'imyaka 75 yumvikanishije igisa n'agahinda ko kuba uyu munsi nk'uko abibona usigariye ku izina gusa biraterwa n'ibihe bigenda birushaho kuba bibi.
Abantu barengaga bakagira inzoga bagateka ibishyimbo ibijumba ugahamagara abantu bakaza bakarya bakanywa nta wajyaga wenyine nta nywaga wenyine cyari gihe ugomba kwakira abantu nk'uko ibiryo byari biriho. None se ubu turimo kurya iki? Ibigori ntibyeze ngo tuzabice babirye. nta bijumba bakuye ngo bazateka bagere ibishyimbo babiri nta myumba ati hari ahubwo ubu ngubu twebwe baravuga noheri bavuga noheri tukamenya noheri ni noheri ki ni bikatubabaza kubera uko hose babagara abantu noheri nziza noheri nziza noheri nziza noheri nziza
uretse n'abakuze ukivuga ijambo noheri abana baryumva vuba kandi nabo ntibabura kugaragaza icyo bafata nk'ubudasa bw'uyu munsi n'iyindi mu miryango iwabo
nizi uko Yesu abariho yavutse
kuri noheri ikintu mu buzima bwawe wishimira niki
kuri noheri se ikintu nishimira nuko mbomba n'abantu bose bishimye kandi nanjye nkishimana nabo
hano wagera mu rugo kuri noheri hasanga iki
hasanga ibintu byose fantaji ibintu byose amandazi umuntu ikintu ugura kakirya ugishaka
ubuse bizaboneka
bizaboneka
nge nishimiye ko twaba dushoje umwaka neza mu mahoro
bimwe mu bikunze kuranga iminsi mikuru nka noheri na bonani mu Rwanda ibigo bikomeye n'ibyoroheje abantu ku giti cyabo abihaye imana n'abandi bahuriza kugufasha abakene mu kwizihiza uyu munsi kuri ubu ariko ntibiratangira kugaragara cyane imitako hirya no hino mu mujyi wa Kigali yoyo ni yose cyane ku ruhurirane rw'imihanda n'ahandi hahurira abantu benshi ibigo by'itumanaho ku matelefone nabyo biragabanya ibiciro ku bafatabuguzi babyo kimwe mu bicuruzwa cyane mu bihe nk'ibi ni ikirugu gishushanya inzu Yezu cyangwa Yesu yavukiyemo Bwana Alexandre Kwizera ucururiza ibirugu hafi ya Tedemir nshyashya mu mujyi wa Kigali aravuga ko bitaratangira kugurwa cyane aratangira tubwira uko ibiciro bya buri kimwe bihagaze
nk'iki ngiki gifite metero ebyiri njye nyigurisha amafaranga 25 aki gifite metero 1.5 kigura 15 n'iki gitoya kigura 10,000
abakiriya bameze bate
ni bakeye ariko barimo baraza gake gake
aravuga ngo hari ubukene namwe murabona
ubukene bwo burahari ariko ntago ari ubukene bwa cyigikoro
25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka niyo tariki munsi wa Noheri wizihizwaho mu mpande hafi ya zose z'isi ni tariki ari kwikigenekerezwa kubiyeguriye imana icyangombwa si tariki ni ibisobanuro twahawe na madame Jori Murenzi umushumba mukuru w'itorero Life Givers mu mujyi wa Kigali
amatariki siyo dushyiraho amaso n'umunsi siwo dushyiraho amaso ahubwo icyo dushyiraho amaso tuba twibuka yuko umucunguzi wacu Yesu Kristo yigeze nawe umunsi umwe kuvuka nk'umubebi hano kuri iyi si iyo Yesu ataza kwemera kwambara umubiri ngo avuke nk'uruhinja ntabwo no kuducungura aba yaraducunguye nta nubwo aba yaradupfiriye
shuti bakunzi ba VOA radio yacu kandi yanyu abemera noheri n'abahagaze ku yindi myemerere nge mbifurije ibihe byiza munogerwa na gahunda za radio ijwi rya Amerika mwarina eh kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ku Burundi uruja n'uruza rw'ingenzi ubu atari gwinshi ugereranije no mu myaka iheze mu gihe cy'umunsi mukuru wa Noel ibi ni byashikijwe n'abakora umwuga wo kunguruza abantu mugenzi wacu Fidelite Ishatse yasanze ku rubibe rw'intara ya Bururi na Gitega kwibarabara RN indwi abagendesha imodoka n'amapikipiki babwiye ijwi rya Amerika ku ruja n'uruza rwahora rwibonekeza mu minsi ya Noel rwagabanutse biturutse ku bukene n'umutekano muke urangwa mu Burundi kubindi kuri iyi nkuru twumvirize Fidelite Ishatse
awunguruza abantu twaganiriye twabasanze ahitwa Imawa ni kuri rwego rwa komine Gyansoro mu ntara ya Gitega hamwe na komine Songa mu ntara ya Bururi kuri ugo rubibe hari amahwane y'amabarabara agari ntara za Bujumbura Rutana Bururi na Gitega mu minsi ya Noel kuri ayo mahwane y'amabarabara hahora hari urujya n'uruza rwinshi rw'abantu mbere ku buryo n'imiduga yahora ibura itike naryo rikaduga yamara nk'uko abagendesha imiduga bitwiganiye aho hari kera
ubu singa kera kera aho twagenda tukagaruka
nawe muri abashoferi
eh
bimeze gute unyigengera
mise wapi ntakazi kahari ntakazi kahari kayi twavi Bujumbura tukagira muri Sosumo tukaduga dupakiye twujuje tukamanuka twujuje ubu no kuvuga yuko nkaje mu modokari mvuye muri Sosumo nta muntu umwe aje Bujumbura mfise urumva aho uvanga turima aho atumve ngaha gushika Bujumbura nta muntu umwe aje Bujumbura mfise no kuvuga yuko niko mpombe gitoro kuvya kera n'ivyo mu myaka yahera mu minsi mikuru ya Noel abakiya baba bari kirenga uyu munsi ni ku munsi wa kane Noel zubejo kawaida buca Noel iba no kuvuga ko abakiya basanga bajyamye ku bamwe basaba indaro kubabuza imiduka ariko uri kura vyiweza nawe urana ko atamuntu umwe ngari kari ipakize
ajya ko yatamwe mwamugira byo kuduza rero ubu munsi ntimwatubwira
tuduza abantu bakomeye nduko atamahera bafise bakenye
izo ngenzi ntizabuze gusa kubagendesha imiduga Eka n'abatwara amapikipiki twasanze bamenyesheje ko basa naho umenga baricaye.
Ajenye ukoresha moto ngaha nyene ngaha kuri kaburimbo. Ho umisi heze nk'ubu wafise maki y'abafise nk'ibihumbi nka 10 cyangwa 12. Ngo nk'ubu nka jewe nta n'ibihumbi 3 nashaka mufuka. Ku Noel yindi ku misi twari tumenyereye ngo nk'ubu abafata amamoto bahari.
Noel ubwo menga ubu yarasivye. Noel ubu ntayike hari kabisa. Kwera kare na kare nka jene namanikuri akazi kamisi yose ku mutari. Kare mu misi yahera guca Noel iba. Nashobora kurarana na Vene. hageze nko mu masaha 3 nabanye nka 10, 15 nkubu nta namajana 5 wowe uvyumva gute nubuke nkubu kuva nko ngagushikaho hirya twahagira nka 5 binga ubu bakwihera amajana 5 wase cyabagenda namaguru
iryo kera ry'ingenzi ritego hanini n'umutekano muke hamwe n'ubukene byibonekeza mu gihugu nkuko twavyiganiwe naba bagendesha imiduga n'amapikipiki
rero beshi bavuye bujumbura aho bakorerayo nkuba kaduga kugira imisi mikuru abo muhira mugo nkubu kwera batasuye beshi bari muhira nyene nta kuntu amasirikirasiyo ameshi
uruzana no zasibwiza cyane kwere kubera kwa abantu ashaka kwideplasa kubera ariho amapfa inzara cyane nibaze nuko byo babiva ku bantu badashura kuronka ugene bagenda kurata amafaranga baronka kwabaye nabagenda bagenda niterabwoba ngo nogeye no hera kuko abantu bagoma bapfa kubwishye Mbese banga gutembera cyane cyane bagomaho bari bavuga ati twe turapfa kuko bagoma bumva ko abantu bagoma bahura mu ntara zose
Naho biruko mu ngenzi twasanze ahimahwa bamwe bavuze ko batashe kubera ko bagiye guhimbaza Noweli abandi nabo bavuze yuko kuri bo Noweli ari umunsi nk'iyindi
Twe turuvuye nyene guhanga ikye dusanzwe duca dukora akazi ko ku munsi mwange mu gatete turutaje iwacu Itegi uratse.
Nubwo amugiye ku kuri umunsi mukuru wano weceye mu munsi ngufise umugambi wo kujaga.
Umunsi mukuru. Hibaka. Ubacho bamanze batubone nyene tuganire ga baradukumbura.
Aje mbona ko byose ari cyoki. Nureje ko Noweli ukwambara neza canke ngo ndye neza ngo nukwageze Noweli. Minsi yose duwe ni cupa ndakwega duwe ni nyama ndakwega mvise amahe. None umbali gishasha kiba kirimo.
Kuvuga roko wewe imisosi ya Noweli.
Yose ya mico kibi. Ndo nabuze gusa niho mbabara. Nayo ndose ni twende.
Imahwa kuruye gwa buri na Gitega Fidelite ishatse ijo rya America.
Mu Rwanda ho kubera imisi mikuru ya Noweli mu gisagara cha Kigali abagira ingendo baja mu ntara babuze imodoka abifuza amatike bashaka kuja mu ntara igihe cyo hafi bashobora kugira ko ni ku munsi wa gatandatu. Abaganiye n'ijwi rya Amerika batangaje ko bababajwe no kuba batashoboye kuja iwabo hagati mu gihugu gusangira n'abavyeyi imisi mikuru ya Noel. Sumta Kaboyi nivyo adushikiriza.
Kuva mu gitondo cyo kuri wa kane abagenzi berekeza mu ntara bahuye n'ikibazo kibakomere cyo kubura imodoka muri gare ya Nyabugogo abagenzi bari baharari benshi imirongo y'abategereje gukatisha amatike niyo ubona ntubone n'abashinzwe kubaha amatike kuko bitoroshye kubageraho benshi mu baganire n'ijwi rya Amerika wasangaga badafite icyizere cyo gutaha iwabo
aho bigeze amagingo nk'imodoka z'igihe zashize zashize ugiye nko kuri volcano mpamvu ubona hano orizo barimo ba ariho birunze niho hari hasigaye ariko no hasigaye nkeye
mwewe mwari mugiye hehe
yo nari ngiye muhanga
uburabireka biragenda gute
ho sanze gahunda yangiye yapfuye bibaye ngombwa ko nyisubika nkazaba njye yumeje
ngiye mu cyaro ngiye gusubira ababyeyi
icyose kimodoka nticyagoranye kubera abantu
bose ya do naje kukatisha ngo nsubire mu rugo njye kwambara ni tabuze gendureyo murongo hari huru umva nkatishije ya saa 10 n'igice
isurebye ikibazo cy'imodoka byo ni ikibazo
waruye mu kiruhuko agana hehe
ngiye rusize
bimeze gute
ngiye rusize ko mbona imodoka majance sinzi nimba imodoka zagabanutse cyangwa nimba ari ukubura sinzi ikibazo mwatubariza nk'abanyamakuru imodoka zabuze rwose zabuze zabona imirongo y'izi kagera kuko nanabajije barambwira ngo ni ukubukinga nibura mbere y'iminsi ibiri cyangwa itatu ko nge nari bujyane na Omega ariko bambwira ati barangije gukora ama reservation cyane
nubwo abagenzi benshi bahisemo kujya aho bavuga ngo basangire n'imiryango ya iminsi mikuru ya Noheli hari abandi basangiye iminsi isanzwe mu buzima bwabo bitewe n'uko badafite amikoro ahagije atuma babasha guhaha ibyo bakeneye byose
uvuga uti bazajya kwigushaka amafaranga n'imirivari wajya gutangaza amafaranga udafite
Nukuvuga ngo noherije cyangwa bonanije nta bushobozi ufite urabureka nyine
Ndabireka nkabaye ibishyimbo nkabaye umuceri bakari Kugena ibyo njya mbibamo Kaba gahembe ikinyinya duhingo dutonora udushyimbo ugatonora gahembe tukarya ubugari ubundi umuntu akabatekera icyayi bakanywa ngo bakishime kubyaza se musaruro udafite none se hirya ejo nazakura hano
usibye ibisobanuro nahawe n'abagenzi bavuga ko ibura ry'imodoka rifite ngisano n'iminsi mikuru ntibyanyoroheye kubona ba nyina amamodoka ngo mbabaze impamvu batabashije gutwara abagenzi nk'uko bisanzwe umurongo munini w'abagenzi bari batonze imbere yahagurishirizwa amatike ntibari gutuma ninjiramo ngo mbashe kubonana na ba nyina amamodoka se muri gare ya Nyabugogo hagaragaragamo abantu benshi cyane kuko no mu mugirwa hagati imodoka nyinshi cyane ziragenda zibisikana n'abagenzi amaguru abacuruzi nabo baremeza ko noneho babonye amafaranga ugereranije n'iyindi minsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Yeah, incredible. Kiss na none.
Celebrate. Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Celebrating celebration, 'cause now we will be celebrating celebration. Tubahore impego samuzima, ariyonzira tukabona byinshi, ibyiza n'ingorane. Ikiruta byose n'umwuka duhumeka, nyuma y'ubuzima tuzaseka inkuru musozi. N'inshuti zagenda bigahinduka, ubuzima buzakomeza. Ntugacike intege kuko ukiriho, ujya wumva ko uri hanze. Celebrating celebration, 'cause now we will be celebrating celebration.
Everybody put your hands up. Ibyiza n'ibibi ntiwabibuza kuza, iby'isi n'amabanga gerageza tuza. Ntiwarazwa ubutindi cyangwa imvune, reka shwi ntarirarenga tuza. Nyagasani arakuzi, yaremye isi ishyiramo byinshi byiza biyitatse. Iyi hamwe na damu ngo ayitwara uko abishatse. Kuri ibyo byose nta mibi washyiriweho, birashoboka byose upfa kuba ukiriho. Wowe gerageza, komeza, kataza, ahazaza ni heza. Haguhishiye byinshi ntarirarenga, shima ibyo ufite, nyagasani arabyongera.
We kwiheba, yo, ku Imana y'ikuruzi. We kwiheba, yo, 'cause now we will be celebrating celebration, 'cause now we will be celebrating celebration. That's how we will be celebrating celebration. That's how we will be celebrating celebration.
Everything's gonna be alright. Yeah, yeah, yeah. Put your hands up, put your hands up. Yeah.
Umva ko wigunze, wikwiheba. Yo, ho. Imana y'ikuruzi, wikwiheba. Yo, ho. 'Cause now we will be celebrating celebration. 'Cause now we will be celebrating celebration.
Nibibi ntiwabibuza kuza, iby'isi n'amabanga gerageza tuza. Ntiwarazwa ubutindi cyangwa imvune, reka shwi ntarirarenga tuza. Nyagasani arakuzi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike, kugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kiza cha El Nino gituma haba hindagurika ry'ibihe cyagize ingaruka ikomeye ku bihe byo mu gihugu cya Ethiopia muri uyu mwaka, kuko umwimbu wabaye muke maze abantu batangwa gufungura ibyo batekanirije ibihe bigoye byo muri kazoza. Ibyo navyo bigashobora gutuma haba ikibazo cy'ubukene bw'ibifungurwa muri iki gihe. Bisa nuko ikiza El Nino kizobandanya no mu mwaka w'2016, igihugu cya Ethiopia gishobora kuja mu bihe bigoye by'uruzuba hamwe n'imyuzurira bizotuma ikibazo cy'umwimbu gikomera kurusha. Imfashanyo abanyagihugu bakenewe yari yaharuwe mu gihugu cya Ethiopia kubera iryo hinduka ry'ibihe ryari gushika ku miliyoni 2.9 mu ntango z'umwaka w'2015, mu gihe imfashanyo abanyagihugu bazokenera ishobora gushika ku miliyoni 10.2 z'amadolari ku igenekezo rya 11 ry'ukwezi kwa 12. Abanyagihugu bashika imiliyoni 5.8 bazokenera amazi ya rusumo. Umugambi wo gutorera inyishu iki kibazo gihanze abanyagihugu isinzi, Leta Zunze Amerika zatangaje ko zitanze iyindi mfashanyo ingana n'amadolari imiliyoni 88 azokoreshwa mu kuronsa abanyagihugu ifungurwa amazi hamwe n'iyindi migambi yo kunagura ubuzima bw'abanyagihugu. Ibiro vya Leta Zunze Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID bizokoresha uyo mutahe mu kugwiza uburyo yari risanganywe bwo kuronsa abanyagihugu amazi, vyongere ikorane n'ayandi mashirahamwe mu kugwiza ibibanza vyo gutangiramwo imfashanyo. iyo ngingo ije ikurikira icegeranyo cyasohowe ku igenekezwa rya 11 y'ukwezi kwa 12 gishira habona imfashanyo y'abanyagihugu ikenewe leta z'umwe za Amerika zace zitanga buno nyene itoni ibihumbi 116 463 y'imfashanyo y'ibifungurwa ibiro USAID muri iki gihe bifasha abanyayethiopia miliyoni 3.9 hamwe n'impunzi mu kubaronsa bifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo zimbabare byongeye ibiro USAID biraha umutahe w'amadolari miliyoni 100 ku mwaka ibiro vya leta ya Ethiopia bijejwe ikigega cy'ibifungurwa imigambi ikomeye ibiro USAID irimo twigoro two kubungabunga ibitungwa hamwe n'ayandi matungo y'abanyayethiopia birafasha cyane imiryango y'abanyayethiopia bariko barahangana n'ingaruka mbi za El Niño yamara uruzuba hamwe n'izindi ngaruka mbi z'ibihe biguma bihindagurika bitari bwasinzikaze igihugu cya Ethiopia nk'uko bimeze muri iki gihe byatumye muri icyo gihugu hakenerwa imfashanyo ihutirwa ari naco gituma ibihugu byose bitanye imfashanyo bikwiye guhagurukira rimwe bigafasha leta z'umwe za Amerika zizobandanya gukorana na leta ya Ethiopia hamwe n'amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo imfashanyo abanyagihugu bakeneye iboneke kandi kugira ngo ingaruka za El Niño ntizibangamire cyane abanyagihugu.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za Amerika. Shuti muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri gisaha imbere yuko dusezerana mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibitsa ibice bikuru bya bigize aya makuru. Aloyce,
Papa Francis yarahimbajije ku munsi wa kane imisa ya Noheli yifatanije n'abakatolika barenga muri aridibo ku isi yose ku kibanza cya Saint Pierre kiri i Roma. Mu ijambo giwe Papa Francis yari yamirije icyo yise akaboregwe abantu barimwo batewe no gukwegwa n'ivyisi umunezero n'ubutunzi. Kuri wa gatanu niho abantu baharugwa mu bihumbi bitezwe mu kibanza cya Saint Pierre Roma aho bumviriza ijambo abungire ba Ekleziya Katolika bamenyereye gushikiriza kuri Noel igiswe Urbi Orbi aho Papa Francis ahavasabira umihezagira igisagara cya Roma n'isi yose. Tukivuga ku byihimbazo rya Noel leta ya Somalia imenyesha ko abifuza guhimbaza iminsi mikuru ya Noel n'umwaka mushasha bayifitiye uburenganzira. Aho ni mu gihe abazobereye mu by'amadini muri ico gihugu bagabishije ko hashobora kuba ibitero by'umuhari Al-Shabaab. Abakristo bari muri Somalia bagizwe n'inteko z'umwe bwa Afrika ziri muri ico gihugu, abaserukira ibihugu vyabo, abadiplomate n'abakozi bo mu ambasade. Ku itariki ya 25 z'uku kwezi umwaka uheze, Al-Shabaab yarateye abasirikare b'umwe bwa Afrika Mogadisho yica abarenga 10. Mu gihe abakristu bari mu guhimbaza Noel hano muri Leta Zunze za Amerika, imiryango iharugwa ku majana iri mu mareta yo mu manuko no mu burengero iri mu kangaratete aho iyo miryango igiye kumara ibihe vya Noel mu mahema. Aho ni nyuma yaho batakarije amazu yabo bitewe n'igihuhusi kivanze n'imvura cibasiye ivyo bice kuva ku munsi wa gatatu. Ico gihuhusi kivanze n'imvura kimaze guhitana abantu 10 ku buryo guverineri wa leta ya Mississippi Phil Bryant yatangaje ko ibice vyo muri iyo leta byasinzikaje biri mu bihe bidasanzwe. Muri Centrafrique naho amatora yigejwe inyuma iminsi 3.
Njuti mwese mukunda radio y'Amerika America ibiganiro vyo kuri isaha twari tubafitiye ahandi yo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, twongeye kubifuriza umunsi mwiza wa Noel mu miryango yanyu n'abanyu. Mukanye ibiganiro vyacu birabandanya n'imutango.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Chaje cyo kubashikiriza kiganiro ugihaye jambo abanyamanyi radio ijwi ya America muri sanga uyu munsi turavuga hanini ku ruhara rwakozwe n'abarundi kazi hamwe n'abarundi muri mwaka mu kugira isuku mu gisara ca Bujumbura mu korora hamwe no mu bikorwa byo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere abandi abarundi kazi batatu baherutse kuronka gashimwe katunganijwe na Impact Hub ako gashimwe gatangwa n'ishira hamwe nyene yitwa Impact Hub yoshira hamwe ni ishira musanga rikorera ahantu hishe cyane gose mu bihugu cyane cyane ibikiri mu nzira majambere mu Burundi iryo shira hamwe nibaza ko riko muri yaratangura hanyuma ikaba giyemeje rero gufata munda mu mugongo abantu bose bafise imigambi myiza yo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere abandi. Impact Hub iraha kandi akaryo abantu barihurikiyemo ko gukorana n'abandi bafise ivyiyumviro n'imigambi yo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere abandi. Mu kanya turaha ijambo abo barundi kazi batatu batsindiye udushimwe dukomeye cyane gose abo nabo akaba ari Francine Rumuri ariko Francine Rumuri nibaza ko zoba ari kumwe na Ishimwe Aime hanyuma na Jara Nduwimana hamwe na Dora Karani imbere ya hariko twatumiye na Audrey Nzobonimpa akaba rero ari umukuru w'iryo shirahamwe mu Burundi akaba ari umwe mu bategetsi b'iryo shirahamwe akaba ari we yatunganije ibyo iryo higanwa ryose abo bafasoni bagizemo. Nashaka rero tumuhikaze Madame Audrey Nzobonimpa mwiriwe neza ego turakumva nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu icyumviro caje amahoro neza icyumviro cyo gushinga eka iryo shirahamwe igisata cy'ubwo iryo shirahamwe kuko ndazi kuri Korea henshi caje gute mwimvire gute gutanguza udushimwe nk'utwo
munsa makere kamere kuri Impact Hub cyarezo naho turi Impact Hub Bujumbura iri mu mashirahamwe menshi ya Impact Hub ari ku isi nk'uko mwabibonye turi mu bisagara 178 kandi aho hose biri aho hose zagiye biratangura baronganiza icyo bita NSP program ale
duga ku ijambo turakumva
ego ibaruka aho hose giye gutangura Impact Hub ni incubator icyo twita kubundikira ibyiyumviro by'aba entrepreneur social n'ovuga bafise mugabo babuze uko batangura cyanke bifuza gutangura badafise uburyo cyanke badafise ibyiyumviro umuntu abaterera cyanke ngo abahe intumbero. Donc Impact Hub ni icyo twita laboratoire d'incubation aho abo bariza cyangwa n'ovuga mugabo bashobora kutaratangura bashobora kuzana ibyiyumviro byaho tukabagiriza tukabereka igikwiye n'ikidakwiriye.
Mwari kumara tubwira ukuntu igisata cya Impact Hub cyatangiwe mu Burundi n'ukuntu gifasha abantu bafite ibyiyumviro byiza eka gushikaho bashobora gushyira imigambi yabo mu ngiro mutubwire mu bandanya aho mwari gushyitse. Ego
ego donc nkuko nari ko ndabibabwira Impact Hub ziri mu bihugu mu mavide 178 rero Afrika ubu niyigezweho aho kenshi ibyo iyo impact iri kenshi ni mu za Burayi naho muri Amerika muraze neza ngira murafite igitari nke donc Bujumbura niho igitangura turi kumwe na Addis Ababa na Sierra Leone na RDC turacyari candidat mais pour pas longtemps ou est ndiriye kwemererwa mugabo aho iryo shira hamwe byose igirira ritangure hama haba organiser ico bita Impact Hub fellowship program ari program pilote ya Impact Hub iyo program rero ibarimwe aho igiye gutangura kandi igashimikira ku cyumviro kimwe twebwe uyu mwaka twashimikiye kuri environnement gusukura igisagara cha Bujumbura ariho hajemo nabo batsindiye uyu mugambi batatu donc bategerezwa kuduha ibyiyumviro ico bita business idea bakatwandikira ama plan d'affaires ajanye n'ivyo nyene turondera gusukura igisagara cha Bujumbura kandi koko barakitaze ko kamari benshi nubwo bitari byoroshe kandi twarashoboye kubona ishaka y'imiyabaga y'abajeune b'Bujumbura yuko bafise vraiment bari creative bafise ibyiyumviro birashe mugabo bakabura aho bahera.
Murashaka kutubwira abantu bari bahiganywe bangana iki?
Hahiganywe abantu bashika kuri 20.
Hanyuma udushimwe twatsindiye batatu gusa.
Ego dushimwe twatsindiye batatu mugabo ufite watsindiye iyo projet n'umwe abo bandi babiri nabo bita ni bamwe bita two runners up baronka udushimwe juste two kubankuhaja mugabo hanini ubutsindiye iyo projet n'umwe ariwe Ishimwe Eme.
Eme turamuvugisha mukanya Ishimwe madame Ishimwe Eme turamuvugisha mukanya murashaka kutubwira amaja mu make cyane bose ibintu yaranguye mwashimye iki mudyakoze?
Icyo twashimye ni umugambi w'icyo twarondera twarondera imigambi yashe kandi iri rentable urabona ko Impact Hub yifokaliza ku cyo bita entrepreneuriat social donc twasanze mu Burundi entrepreneuriat social kameme ntihari cyane par rapport y'ibindi bihugu kenshi ni entrepreneuriat gusa mugabo itari social benshi baravuga uti none ubudasaburije entre entrepreneuriat na entrepreneuriat social iri durable et rentable kuko ishobora guha ubuzi abandi bantu nigarukira kuri emyene uko emeniro yaratsindiye umugambi arinda kudoha ubuzi abandi bantu akagira ico bita impact muri community na la société burundaise kubuye nabazokoresha nabo kubgabo bazoshobora kugera aho batangura umugambi nk'uyo wiwe bagaha ubuzi abandi rero eme twasanze afise ibyo twita mu matriteri twari turondera impact akagira na durabilité na sustainability y'iyo projet twashaka kandi akaba yaratweretse arashoboye kutwereka mu mugambi wiwe urashe muri plan financier ukuntu bizogenda. Ikindi kintu twaraba nuko ntitwarondera abantu baza juste gutora amahera kuko ikintu twabonye nuko kenshi iyo ubuza amahera benshi baraza bakayatora umugambi ukabuhagarikiye ha cyangwa ntunabandanye rero ukuntu byagenze twashatse ni uko nabo batwereka icyo bashaka gushiramo ntibaze gusa barondera ibyo Impact Hub Fellowship Program ibaha ahubwo barondere n'icyo nabo bagiye gushiramo kugira uyu mugambi ushoboke kuko mu bisanzwe Impact Hub Fellowship itanga icyo bita imbuto nka seed package ibaha kugira juste batangure hama ibindi baze babyiyongereremo kugira gusa gusa baza gutora hama bikagarukiraho.
Murashaka kutubwira n'ibyo yaranguwe na Jara Nduwimana mukanya amatelefone niyamera neza turabihamagarira nabo nyine bagire icyo bavuze.
Jara Nduwimana nawe yari afise umugambi urashe kubera twababwiye gusukura igisagara cya Bujumbura twasanze imigambi yawe isa n'isa kubera igisagara cya Bujumbura nizo kirakeneye gusukura kandi aho baca hose babona bimwe urumva twasanze bafite imigambi igomba gusa mugabo itandukanye gato mu byiyumviro n'ukuntu bashaka kurangura iyo migambi rero zaranduye Imana yaje ubwa kabiri kuko umugambi wiwe par rapport ya impact na durabilité y'aba mbere nawe yaraharako ibura ko gato mugabo yarashobotse yuko ashika nawe kuri critère twashaka bashaka $1,000,000 mugabo hanini ico tubona hari ico bita incubation baciye bazamo ubuye kizomara amezi 9 iyo incubation phase ofite izofasha bose batatu ntibazo batatu kuri abashobore nabona ipfisunura imumenyi n'ubushakashatsi urumva imigambi yabo bose yari isa n'igomba kumasha kimwe
ndumva ndumva umurongo wa telefone utameze neza cyane gose ariko mukanya gatoya cyane gose madame Audrey mutubwire n'ivyaranguwe na Dora Karani mukanya turabihamagara
ego Dora Karani ya City Dora Karani kuvuga ko mu batinze ahubwo ari wasanzwe afite experience wera asanzwe akora muri dubini yarasanzwe afite ibintu agira by'ubunyinzi z'amashampiyon donc nawe byaramworoheye kugira ashike kuri urwo rwego mugabo namwe nk'uko twabivuze yaraburamo gatoyi icyo twita nka experience cyangwa icyo nuvuga ku makete twashaka araburamo gatoyi papa y'uwa mbere n'uwa kabiri eka bashaka n'abandi batashoboye kuronka ikintu tuvuga ko imigambi yabo yari imeze nabi ahubwo twasanze bafite bose imigambi myiza mugabo ni hahandi gusa ihiganwa ryamarifise abaritwara amari wa mbere wa kabiri ikagushika ku rutonde n'uwa nyuma mugabo washaka turanabankuhaja kubandanya bakorera kuri ayo ma plan d'affaires ku buryo no hanyuma nibashobora kuronka amaopportunite nk'aya yandi impact fellowship bazoshobora gushira mu iyo migambi yabo kuko ni myiza cyane twasanze ishemeye kandi ikenewe mu Burundi.
Madame Audrey muraguma ngaho turabahamagara mu kanya turavugisha kandi nabo bafaso nibandi baronse utwo dushimwe ariko turiko turaronka abantu abanywanyi bacu ariko ratwandikira hariho Emmanuel turi kumwe akabagize ati abo bafaso ni intwari rwose ni bakomereze aho baterere no mugushaka amahoro kuko Burundi bugeze harindi muka rwose. Diouf niyo nkuru ndo yaranziza nawe ati uri mu buhinga bw'ivyuma wakira telefone uhagarariye ikiganiro mwese nawe nziza isuku ngaha mu gisagara ca Bujumbura atari kindi ryitabwaho ariko hariho ibintu tubona bimwe bidutangaza. Charles Karusi Nzabimana nawe ati ndabashimiye kuri iyo migambi bakoze naho mu Burundi vya politique bitariko biragenda neza. Diouf niyo nkuru arabandanya ati noveli nziza abakora kuri radio ijwi ry'America ndabisabire muzo duhe akanya ko gutasha inshuti n'abagenzi ivyo tuzobikora mushya nta radio. Rachel Pachel Bigirimana nawe ati ni byiza ko muvuga no ku bintu byabaye byiza navyo ni cerekana ko iradio yanyu ataho yegamiye. Murakoze cyane gose. Reka ubunaho tuje ku mufaso ni Dora Karani muri ngaha muratwumva?
Ndabumva
ndumva ko hariho ikindi kibanza gikomeye cyane rwose kandi karyo bazoba hakamezi 9 ko gusubira ku nonosora neza imigambi yanyu. Agashimwe mwaronse n'agashimwe gahambaye cyane rwose tubanje no kubakeza kubera ku gashimwe. Hanyuma umugambi wanyu n'uwiwehe muri iki gihe mwaronse ku gashimwe ikindi mufise mu byumviro byanyu
muzobyanike
Madame Dora nkuko umufaso ni Audrey mboni mpaya bivuze muramaze kugira experience nyinshi cyane gose mwaranguye bitari bike ubundi mugambi muzoshikiriza kugira ngo no mu mwaka uzamuronka kandi gashimwe ni nkuyu uhe muramaze kugira icyumviro cy'ikintu muzokora.
Ego cyane kuko sinzo nkiri ya micro jardin amaze kwitangura waheze umugambi wanje comme kubera ngira amashampiyo nzotegereza kugira n'amabriquette kuko ndakeneye amacombustible cyane kuko mu mafustra nkoresha mu mashampiyo ndimo narimo niyo nshya nkoresha muri pasteurisation kugira ngo dushobore kwica ubukoko buba buri mu mafustra nzotegereza mu cyangwa amabriquette kandi nzotara n'imbere ngire n'ibindi bindi byinshi kuko ndashimye kandi nyinshi cyane zerekeye zo ku guha agaciro amadeshe kuko mu minsi nshya uyo mucafu ntuzoba ari ukwita umucafu uzobugugwa kandi dushobora guha n'akazi abantu benshi abadamu n'abantu b'imiyabaga n'abashomeri kuko twibagize n'uko duca tufata ku yindi etape tukagira ibintu byitwa upcycling tukigisha abantu guhingura nk'intebe mu macupa y'amazi tugikije abantu guhingura n'amatoshe cyangwa ibikapu amasakoshi ukoresheje amasashe ya plastike
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko tuvuga cyane cyane ku dushimwe twahawe abafasoni batatu bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu bikorwa byo kwiteza imbere guteza imbere abandi. Ariko telefone zisani ziriko ziragorana muri iki gihe nashaka tubandanye ariko turabe ingene izo telefone zifashe.
Sindi.
Wi.
Garuka hari cyo ndakubaza.
None gamesha. Sinakubwiye ko usubira mu gukosoroka bako nakubesha.
Oyibyo navyumvise. Mbebujya so wakora.
Da wa sinzi cyakora. Kuko kenshi yamari rugora gatama mu weekend.
Nyoko wawe na wakora hehe?
Nawe nyana rafisa akazi. Hariyo ni forme bambara umubonye ucumenya hakora.
Genda rero cyo nashaka nacumvise.
Mbebi giri tuwa mga naku mwazi wazo dhishi Rita janyi ni zigwa Ahu shaka kushikaku
Icho shaka kushikaku ni jendakizi Kani nguri kijibzo kambi Kijibzo na hora niwa zangira nibzo Hikazo gena kani hera nyina ambi mbebi Urabona gene wakuhisha mu
Yewega ye Ahu gabi giri tinaso nisi Egi huku chara kuizo yengu kirele wazo gitezi mbebi
Kijibzo
ni Nungushiri mbebi Kuvacha mge migwi Ufati ye kubini witaja nibi
Kijibzo ni ija
Mbebi nderombi Ihele kubayitanga Mumba tu tera tu jana gihu buhi.
Ba huo igiri munga ande. Budi wado kota yosanguso ya kuigish.
Oh ya, emu. Na huo wigiisha neza. Nini fatu zizi la kenewe? Aba na wosu kuyekuwa fata kumwe. Utaradia mamu kwa yawa mwena vani.
Iyo nda yifis.
Kukawa wigishu yumusi. Mumia akiza ni wazo kuigisha vi wawu.
Jambo, igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tubandanye tugiragaza aya telefone ndabona ko telefone ya Madame Audrey Oyo ikora neza nashaka tuvugane na Ishimwe akoresheje iyo telefone. Madame Ishimwe eme muratumba?
Ego me ndabumva.
Mutubwire mu kanya gatoyi cyane gose Madame Ishimwe eme muri mu barabo bafasoni batatu baronse ako gashimwe nashaka ndabaze mwakakiriye gute muri iki gihe ivyo bushimwe mu Burundi atari byo biko irashigwa imbere kenshi na kenshi atangazwa amakuru y'abantu yishwe eka amakuru y'ubwicanyi ubundi bwizi bwa nabi bwose ako gashimwe mwakakiriye gute mwe?
Agashimwe twakakiranye akanyamuneza kenshi kuko cyari bwo kitoroshe abo twahiganwa nabo bari bashyivyuzuro ziza cyane ari kurumva ko kubona ko ari twe batoye byatunezereye cyane gose ibihe turimo mu Burundi ntituzirengagiza natwe tubibayemo ariko turabona yuko turakeneye gukora ikintu kugira ngo igihugu cyacu gisubire kubyuka nitwojyamana nacu nitwogwa ngo nuko naco kiri mu ngorane ahubwo twumbona umenga hakenewe abandi bantu benshi cyane gose bokora ibintu byiza kandi biteza imbere igihugu kugira ngo bidufashe kuva muri aka kajagari turimo.
Muribaza ko ako gashimwe gashobora kubera icigwa abantu benshi cyane cyane ugaruka eka abantu benshi bakabona ko hariho ishyirahamwe giteguriye kugira icyo rifashije mu gihe abantu bashikirije ivyumviro.
Ego ndavyibaza cyane gose ko bizobera akaruriro keza abandi bantu benshi surtout abajeune kubera yuko benshi bigira yuko atakina na kimwe gishobora gukorwa mu Burundi nkamwe muri hanze benshi baratubaza sinone bigenda gute ngo muje ku kazi ariko ndushobora guhagarika ubuzima dutegereza kwandanya tubaho rero ndibaza ko bizotera intege abandi bajeune nkanje kugira ngo baje hamwe bagira ikintu bakoze kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu.
Umugambi mufise nko mu mwaka uza kugira ngo muze muhiganwe kandi bishobotse mutsindire na kandi gashimwe ni nki ikintu muzokora ko mubona ko cyotuma muronka kandi gashimwe ni nkiki?
Nuko tubanza gushira mu ngiro ico twatsindiye uno mwaka nukugira ibyo twavuze tushaka gukora kwana yuko tubikoze n'umwete mwinshi kandi bigize impact ku gihugu cyacu niyo vyagira impact agashimwe kandi kazwa kaweretse kwizwe ku mitima yacu ewe si ku gihugu cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Hijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywa wa iradio Hijwi rya Amerika afise icyumviro cyangwa ikibazo abaza abafasoni batatu turi kumwe. Mwiriwe neza Diofe?
Mwiriwe.
Murakomeye?
Murakomeye.
Mufise ikibazo mu icyumviro duga ku ijambo?
Agabamo morani yipfuriza Noel nziza w'abakenyezi bose nuko batera intege ati ako gashimwe barose yuko gakwiye. Ikindi nacyo ni ukubera icyo gisata cyo bagikorana na leta. Ikindi nacyo twebwe turabona ibyo suku baragitaho ngaha mu gisagara ariko amabarabara y'igisagara ntabwo manda abona umenga arabomaguritse ariko niba himirize leta ikoresha amabarabara nabo baze barakora isuku ahantu hameze neza nicyo twariko turasaba. Murakoze
Murakoze Diofe icyo kibazo ndakibaza mu kanya ariko icyo kubwira ko ishyirahamwe Impact Hub ntirikorana na leta kuko ni ishyirahamwe ifite ibisata byinshi cyane rwose mu bihugu bitandukanye nk'uko Madame Audrey yabitubwiye ibihugu rikorera mu bihugu 78 gushika ubu ariko reka imbere ko ba nka Madame Audrey ishuri ikibazo cawe tumvirize icyumviro cyangwa ikibazo cyo mu mushya na Amede Amede muri we neza
Allo allo
Amede muratwumva
Ego ndabumva bavugana
nibaza ko telefone ya Amede yoba igiye ashaka mu fasoni Audrey hariho umushya na Diouf abaje kibazo gihambaye cyane gose abaza ko iryo shira hamwe ryanyu ryo bari korana na leta ariko inyishu asanzwe umamaze kwironka yavuze ikibazo cy'isuku rya isagara cha Bujumbura akavuga ko namabarabara atameze neza ivyo ni bintu mwebwe mushaka kugira ico mubivuze ko
Global Impact Hub ni novwa kwa lishira hamwe prive, andepando. Mugavo, urazi nki proje yacu yitwa fellowship program mariyo twatanze temi yo gusukura igisagara cha Bujumbura. Biragaragara yuko tutazobyishobora na tutakoranye na leta kuko impusha nyinshi haba n'amategeko urumva ndushaka kwiyadukiza ngo twinstalle nk'amapubere mu gisagara cha Bujumbura cyose cyangwa ngo tuje mu maminaje y'abantu gutora amapubere tudasuruhusha rwa leta murazi ko amategeko menshi abahaktifiye kandi abapase muri leta donc tuzokorana na mairie de Bujumbura surtout peut-être na ministère ya environnement kuko nkuko nayo babwiye gisagara cha Bujumbura n'ivyo barafite ingorane y'amabarabara mbwa hariyo n'ingorane n'inzuzi zica hagati mu gisagara za devie sinzi ko muzi imisi muyibona mu makuru aho amazi yataye inzira akaja kubomora inzu z'abantu n'ivyo aba babitsindiye ofete bafite igikorwa kinini turi kumwe natwe ntitwabi batanye mugabo a long terme barafite igikorwa kinini kuko ntibizoherera kuma deshe vegetale cyangwa amasashe cyangwa ibiplastike bazokorekta mu mabarabara gusa hazogera naho baje muri recyclage y'ibintu elektronike baje no muri iby'inzuzi zica mu gisagara cha Bujumbura urumva bazora ba byose en general ntibazogarukira kuri ibyo gusa batsindiye
ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo
muri aka kanya kandi turafite ubundi munywanyi muri radio Ijwi rya Amerika nawe nyine hasi cyimvira cyangwa ikibazo Blaise muri Veneza
yego ndakumva
yego tugakwijambo
nagomba ubwa mbere nagomba gushimira abakenyezi kuntu bo bitanze bagashobora kuba babungura runani ariko uri kuraraba uruhara abo bakenyezi bakoze urashemeye neza cyane ariko nibwo babikoze barakwiye gukebura abandi bakenyezi bari mu bindi bisagara nibwo igihugu kiri mu ngorane kuko ibyo birabereye cyane barakoze cyane kwerekana neza ingorane zari mu gihugu n'ukuri ndabashimiye cyane ariko nibwo biri uko nagomba kuba ndabasaba baraba ukuntu bogerageza kuba baberekeza mu bindi bisagara bitandukanye mu yindi mijyi itandukanye nka bagati iyo sosiyete ikakwira hose ugira ngo ntibihereye Bujumbura gusa kuko uri kuragerageza kuba wumviriza uwo tumenga ahanini igisagara cya Bujumbura nico yitwararika cyane ariko badusanga abandi bakenyezi bari mu bufate nk'umuzamu y'inga Gitega n'ibindi bisagara nyine biri mu bindi bitandukanye tusanga rero umenga ni Bujumbura gusa hari sheje yabo gusa ariko kamenga ahandi ntibakwiye kuba bashikayo
Ego me lekato baze umufasoni Audrey nzobona impanimba hari umugambi uko kwagura bakaja mu bindi bisagara imigambi myiza iko irarangurirwa ibujumbura igashikira mu bindi bisagara Madame Audrey yamuratwumva
Ego arakoze cyane kubaza ico kibazo kuko ni kibazo nabandi batubajije mu Burundi mu bake muri iri higanwa hari abavingozi abava mu Kayanza n'andi ma province baje kwita bakakamo
baratubajije ico kibazo mugabo turabasigurira nti nubwo bujumbo hari point de repère no vuga nti ariho bitanguriye nti bisigura ko bizogarukira bujumbura bitanguriye bujumbura kuko mpumbura ariho hari azobicicaro cha impact hub muga nti bisigura ko bizogarukira ha nkuko mwabyumvise tubivuga muri presentation yacu bwa mbere turashaka kugira impact sur la communauté burundaise mais au-delà aussi tujye no muri aka karere nidushaka ko bigarukira hagusa dushaka ko bigarukira kure kuko niho boba batsindiye byukuri umugambi urama kuko nubundi tushaka yuko ahubwo bazokura mu ma plan d'affaires yabo batwereka ko bazokura bagatandukira n'izindi ntara ibyo birimo mu byatumye batsindiriye umugambi rero abo hagati mu gihugu ntitwabibagiye na gato turifuza gushikayo kandi tuzoshikayo
Sons and daughters, did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God.
Se ubuneho turafite ubu ni munywanyi radio ijwi rya America Hakizimana muri we neza
tagize mwiriwe
murafite ikibazo cy'imbiro yego arakumva
yego akabazo ka mbere nagomba kwanza kandi abashimire kuri ibyo bintu bakoze nk'abapasoni ndumva ko ari umugambi mwiza akandi kabazo nagomba kubaza nagenda mubaze ndege iryo shyirahamwe ryabo giba ryatanguye ryari ngaho mu Burundi gyemerewe ryari ikindi nagomba kubaza iryo shyirahamwe ryo bari ko hari handi mashyirahamwe usanga ari ngaho mu Burundi y'abapasoni ahurikiye mu runani force nabo baba bari mu runani force baba bari mu rundi runani ikindi nagenda mubaze abona
nk'abakenyezi ukuntu abakenyezi buno munsi merewe nabi mu gisagara cya Bujumbura bivanye n'ibintu bihari bibi bivanye kandi n'intwaro ubona bizoborohera kugira barangure iyo migambi yabo biyemeje gufasha yugufasha gutegura igisagara. Murakoze.
Ego murakoze mu faso ni Adraya nzobona
impamvu. Ego arakoze cyane kandi kuri ico kibazo. Ico nshaka kumubwira nuko uyu mugambi ugitangura si ntiturishira hamwe ry'abagore gusa nubwo araba abadamu batsindiye uyu mugambi harimo n'imisore kandi no muri Impact Hub mu Mambo Fondateur harimo abagabo n'imisore mugabo twebwe ntituri aya mashirahamwe y'abagore cyangwa y'abagabo ni ishirahamwe global nabagiye ko tugitangura Impact Hub nkumbure no bantabishitse ko gose yatanguriye mu Bwongereza mu 2005 itangura ari abajeune batabata